Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti namwe bagenzi turi kumwe, ndabahaye ikaze mu biganiro byo kuri ino saha ya saa 12 zo ku mugoroba I Bujumbura ni Kigali. Kuri uno munsi wa mbere tariki 24 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2016. Muri studio 5 muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Tukeneye rero kubera ikonoma ariwe yabazanye atubwira bari bo nicabagenza n'impamvu je bansohoreye ibintu byanjye.
Uyo ni Michel Nzeyimana, umurongozi wa komite y'abigisha kuri lise Bubanza iri ku mugwa mukuru w'iyo ntara nyene Ibubanza.
Haje abarimu bashasha baza basaba ibyumba bica bisaba ko tumanza gusubira kupanga kundi gushasha gira ico twitwa kwita mu gifaransa ya transition de chambre.
Uyo nawe ni Bayagirimana Serge, umuyobozi w'iryo shure lise Bubanza. Ayo namwe mu makuru tujye kubashikiriza muri kano kanya ku Burundi. Mugume ku ma radio yanyu. Abigisha bo kuri lise Bubanza bazindutse kuri uno wa mbere bugarije ku biro by'umuyobozi w'iryo shure, basaba ko mugenzi wabo aheruka gusohogwa mu buraro yotunganirizwa. Inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Navyigwa byatanzwe kuri uno wa mbere ku ishure ryisumbuye rya lise Bubanza riri ku mugwa mukuru w'iyo ntara, nkuko byashikirijwe n'uburongoye komite y'abigisha kuri iryo shure, bari baje kugaragaza akababaro kubiherutse gushikira mugenzi wabo. Uwo nawe ni Micheline Nzeyimana, ajejwe gukurikirana ivy'inyifato y'abanyeshure encadreuse mu Gifaransa, yasohowe mu buraro ku munsi wa gatanu w'indwi iheze n'abantu bagizwe n'ugwaruka barongowe n'umunyabigega kuri iryo shure. Yiganiye Ijwi rya Amerika ingene vyagenze.
Yego, meje hari ku munsi wa gatanu nabonye abantu baza ari gitero, baza bambwira ngo ndabaho urufunguruzo nanje abo bantu ntabonzi, bashigikiwe na ekonome bari kumwe, ca twinjira mu nzu tuba yemo na ekonome baca banya ku rufunguruzo barugurura icumba baca basutora ibintu by'iwanje byose baterera hanze. Bajije kubita hanze ekonome aca tora ifunguruzo arugara inzu baca baragenda. Urumva abantu Jesse nabamenye baribo. Tukeneye rero kubera ekonome ariwe yabazanye atubwira baribo nicabagenza n'impamvu je bansohoreye ibintu byanjye.
Wajejwe gukurikirana ibijanye n'inyifato y'abanyeshuri kuri lise Bubanza avuga ko wasembereye agasaba gusubizwa gateka. Ubuserukira bigisha mu rwego rw'abigisha Lopor Ntakarutimana avuga ko agateka k'abigisha kuri iryo shure kariko karahonyangwa, agasaba ko kugarukirwa.
Dusaba umutekano exactement, dusaba umutekano kugira ngo dutekane tujye ku kazi tuzi neza yuko turiko dukora dutekanye. Abo bantu baza bava hanze tutazi, baza bafata ingingo mu kibanza cy'ishuri, abo bantu nabo twoshobora gukorera ko ngo dushobore gukora neza nk'uko akazi gategezwe gukorwa.
Umuyobozi wa lise Bubanza Bayagirimana Serge nabo nyene aranebagura ingene uwo mwankadreuse yasohowe mu buraro cyo kimwe n'uwabikoze. Uwo muyobozi yemeza ko hari yasanzwe hariho ikibazo cy'uburaro bw'abigisha.
Nta ngorane n'uvuga ko yari hasanzwe, gusa haje abarimu bashasha baza basaba ibyumba bica bisaba ko tumanza gusubira kupanga kundi gushasha gira ico twitwa kwita mu gifaransa ya transition de chambre.
Ego, bijanye naho abarimu bararaho bita muri home y'abarimu, ariko rero hariho ikibazo cyadutse abarimu batumvikanye ingene tuza kubatunganiriza mu kugira bose bashikirwaho barara bashoboka. Turabigira mu nama ya bose, ariko hasigaje kubishyira mu ngiro. Haba rero umwe muri bo ashaka kubishyira mu ngiro ku nguvu, abandi bari muri bo baca barashavura. Ubu rero tugiye kucika tucicarire turabe tukitohoze neza turabe umuntu wariwe, hama tugihe intumbero.
Umunyabigega wo kuri lise Bubanza Esperance Niyonzima ndashima kugira icyo avuze ku byo yagirizwa ko ariwe yasohoye Micheline Nzeyimana. Igituma uyu mwigisha yarasohowe mu buraro bwo kuri iryo shure ni naco kirariye abandi, nk'uko bamwe mu bigisha bo ngaho babivuga. Bavuga ko amatwi basumira hari umugambi wo gusohora abakera mu buraro hakinjira abashasha. Ivyo umuyobozi wa lise Bubanza arabihakana. Bayagirimana Serge yabwiye Ijwi rya Amerika ko nyuma y'inama yo kuri uno wa mbere hafashwe ingingo, ni ukuvuga ko abasohoye umukozi w'ishuri arongowe ku nguvu bategerezwa gukurikirana n'ubutungane. Uwo Micheline Nzeyimana nawe agasubizwa mu buraro I Bubanza. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Evariste Nzikobanyanka. Mu ntara ya Kirundo naho abantu bashika 400 baramaze guta ingo zabo. Uburongozi bw'intara ya Kirundo butangaza ibyo biharuro busigura ko bahunga uruzuba. Ni mu gihe abo banyagihugu bavuga ko bahunga inzara itegwa n'ubwo ruzuba. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze mu Kirundo.
Mhebu mbaka njango mhebu mshibu.
Ugiru shibu ke niki mutabu?
Nzara, nzara. Kinaribuka asaze ngompe, njango nishwe nzara.
Uwo mutama w'imyaka irenga 80 ariko aritakambira ko inzara igiye kumukwakwanya. Ijwi rya Amerika ryamusanze ku mutumba wa Kiri muri komine ya Bugabira. Uwo mutumba uri ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi niho ku birometero vya baba 50 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo. Turi neza na neza mu gacimbiri ka Mugombwa ku nkengera z'uruzi Akanyaru rugabura ivyo bihugu bibiri. Abantu barenga 800 baramaze guhunga inzara nkuko vyemezwa n'umukuru w'umutumba Kiri Ncamubansi Stefano.
Nokuvuga impeshi bari barimye ntigeze yera kubera imvura yari yabaye nyinshi. Icikurikirwa n'izu nta musaruro barose. Kibazo rero dufise izuba n'igishi agatasi ntibateragiye. No wateragiye bwumiyemo. Bamwe bariko baravamwo basenya inzu rwihishwa bagenda mu yandi makomine no mu zindi ntara. Hamaze kugara ingo 223 simwe abantu 846.
Abanyagihugu bavuga ko atakindi gituma bomoka atari inzara. Izo ni inzara kuri uwo mutumba.
Yewe kayewe baralima izuba rikaka zararitse guteragira n'ubu n'ugukubitirwa kuryama gusa umuntu adakoze ku munwa.
Uheruka gufungura ryanyu?
Yewe sivuba sivuba ndaburara anyene nkabwirirwa.
Abahunga benshi bagenda bagurishije utwabo bamwe amazu bakabomora. Hari n'abagurisha utwabo batarafata ingingo yo kugenda kugira baronke icyo bararira uwo munsi. Uwo munyagihugu yigurishirije ko amabati y'inzu yose.
Ugira arabye kugira ngo abantu baburare nishalemera guteza utubati hama kubera inzara nyene kugurisha barampeze niba amaduke yanyine udufaranga dukiya kugira ngo abana nyine baramuta. Ugira yose ugiragurishije none yaguze 13
rimwe rimwe.
Yose hamwe amabati nyine barampe rimwe rimwe bagiye bantu 3,444 kwibati naguze 12 ngahe nyine nawe urabyumva 13.
Aho twashika ku mutumba wa Kiri twasanze uwundi munyagihugu ari kwasubira kubaka inzu yiwe bushasha. Iya mbere yayibomoye ayironderamo inkwi yagurishije 2,000 kugira ronke icararira.
Iyo nzu nayigurishije kubera nabuze icyondyo. Uyu mugore yambwiye ati kewe sinemeye gupfira mu bantu ati ndagiye guca ingero ati nawe kubera uri umwe usigaye nawe ugume ngaho Imana ntiyakuruka uzobera. Naciye mpitamo kugurisha kugira ngo nke cyo nze ndarya. Duka nagurishije bampa amafaranga 200 nca ndagenda ndasuma nca ndararira n'ubu yaraye nahetse ntayandi ifite.
Mu dusoko twaho Ikiri hasa n'ahagaragara.
Iyi soko tubonye nk'utunyanya nk'utwo n'utuvoka nta kindi kintu kibamo atari ibinyenye. Nk'iyo ubonye nk'ubugari urisha ivoka utabura ukarira aho ngaho nakurisha ivoka yawe ukarisha isose y'inyanya wayibura nyiruka ivoka yonye ntari ibi.
Naje gusumasumisha ikisi nta gafaranga ntacyo. Ahubwo n'ubwo bugari iyo tuvuze ngo umuntu aronse nk'akanusu cyangwa ikiro kimwe umuntu abuhanya bwonyine.
Mu bigurishwa intica ntikize harimo n'amatongo. Benshi bavuga ko bifuza kubigurisha bakabura abaguzi. Abo banyagihugu bunganiwe n'abatware bo hasi basaba imfashanyo yihuta. Ikibazo kirazwe mu burongozi bw'intara ya Kirundo. Gerard Ngabonziza umanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko bituruka kuruzuba ruriko ruraka mu bice bimwe bimwe by'intara ya Kirundo.
Yavuye kumvo y'izuba ariko riranga mu Kirundo mugabo nanyari bifatiye ukuntu mu misenze umwe mbigene wagenze nivyo umwe mbuntu warogenze nabi mugabo wabene igihugu bararimye imvura bwa mbere yameze asa n'ikiritangure kugwa neza bararima byo bari bafise barabiteragira n'ubuhoyi yanditse ko baje guteragira mu nzu nta kintu gisigarayo. Ubu rero babonye bafise umwihebura ko ibyo bateragiye bimwe byari byameze handi n'abari bacu bahagarika guteragira none mwe mwe hirya no hino biriko biruma kuva nko muri za Bugabira komine Bugabira cyane cyane abegereye ku Cohoha abari muri komine Kirundo muri iyo micungararo nyine n'abari muri Bushoni cyane cyane mu mazone ya Gisenyi Gatare na Nyagisozi.
abicishije ku muhanuzi mukuru wiwe buramatari w'intara ya Kirundo amenyesha ko batanguye kudodora kubagira neza
ingo ziriko zirababa ibihumbi bine z'abantu bamaze kuva mu ngo bagenda kurondera ingene babaho mu ntara cyangwa ugenda kuva kugera muri Tanzania tumaze kubona amaraporo nk'ayo nitwoguma twicaye uyu munsi twa turavugana na kwa buramatari w'intara ya Kirundo yagiye muri pamo kolera muri mu buraruko bw'igihugu ngozi turarindiriye inyishu baza kuza bazanya ko yanabyenye hari umuntu umwe kugira ngo turondere n'itwa tubafashe umugongo
mu gihe imfashanyo zoteba abanyagihugu bo mu bice bibangamiwe cyane bavuga ko ibintu vyo babibi gusumba mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Sweden mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro n'amakuru yayo hano kuri FM mu Burundi mutwumvira kuri 94 n'ibice 9 kuri 95 n'ibice 2 naho nyene mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Radio Ijwi rya Amerika. Mu Rwanda inyuma y'ukwezi abanyeshuri b'abarundi bagera kuri 91 bahungiye muri ico gihugu batanguye kwiga muri kaminuza barashima intambwe bamaze gutera na cane cane kubona bava mu ikambi bagasubira ku ntebe y'ishure. Inkuru irambuye tuyishikirizwa na mugenzi wacu Désiré Hatungimana ari mu Rwanda.
Haraheze ukwezi abanyeshuri 91 ba mu ikambi impunzi ya Mahama bagiye kwiga muri kaminuza ya UTB i Rubavu ku mfashanyo y'ikigo Maison Shalom. Abanyeshuri sibo babonye uwo munsi urageze kuko kumara umwaka urenga mu ikambi y'impunzi aho mashuri mato mato nayisumbuye bajya ku ishuri nabo bakaguma bicaye ataco bakora ngo byari bibageze habi. Uno munsi bamenyesha ko ari umunezero ntangere kuko bisigaye bishika bakibagira ko ari impunzi.
Ubuzima bwarahindutse tukiri Mahama twabona ko atakazoza ariko ubu turashima tubiravye tubona ko twarahindutse mu vyiyumviro kuko ubu turiko turiga tumva dufise umunezero utagira kungana tubona ko ubuzima bwahindutse tubona ko turi tumeze nk'abandi bari ku ishuri tubona ko hafata umwanya tugafata umwanya tukiga tugatera imbere mu vyiyumviro kandi tukiyumvira byinshi cyane gose.
Uno munsi tuvuga ko hagira igihe mu kibagira ko munini impunzi
ya cyane gose turagera kuko turi muri community y'abantu batandukanye turagera tukumva ko twisanze mu rugo tumva ko tutari impunzi. Kandi
abo banyeshuri imbere yo gutangura ivyigwa babanje kugira amahugurwa mu rurimi rw'icyongereza kimwe mu bibafasha cyane gutahura ivyigwa bisanzwe bitangwa muri urwo rurimi bariyemerera ko biga neza kandi ko no mwimbu ari mwiza.
Nyuma y'ukwezi mbona umwimbu ari sawa kwiga badufata neza turiga ivyigwa twasanze mbere ino bimeze neza cyangwa mu Burundi ino kuru tuyiga mu ndwi zibiri muri zo ndwi zibiri muyize n'ikibazo mwikora mu zo ndwi zibiri zose kumva muba muhegeje hama ibindi tugishika twagize ingorane nke y'icyongereza mugabo com to twakoze amaformasiyo y'icyongereza twasanze ari bisanzwe ahubwo twasanze n'abanyarwanda duhakwa kubibarusha ari hafi cyo kimwe nivo ari yayindi nyene.
Mumaze gukora ibibazo murashima umwimbu mwaronse?
Ego nk'abarundi bose umwimbu turashima turashima n'ukuri turabitora cyane gose mbere nabigisha baguma batubaza mbe ngo mwe mwize mu cyongereza iwanyu ko tubona umengo sisteme icyongereza murayimenyere
mu gihe rero harabanyeshuri baronse amahirwe yo gusubira ku ishuri harabandi bakirindiriye ako karyo Margarite barankitse anongoye Maison Shalom amenyesha ko kurihira amashuri be n'uburara abanyeshuri bo muri kaminuza ari cyo gitwara amafaranga menshi agasaba gwiza tunga ko nabo bo kwitanga ntihagire ababuzwa kwigwa n'amafaranga kandi hari abari bashoboye kubafasha
nabo nasobanuye nabo nkunda kurusha abandi nuko umuntu atanga ico afite sinziriye mugabo ntibibaze ko nshobora byose nago mbwire yaba abarundi banyumva bafise uburyo abadandazi abandi kumuri imana yashoboye guha amaronko mbwire kandi abo ba mbere ndababwire nibatwunganire kuko nta usomera abandi bavuze induru nibatwunganire kuko jewe nka Maison Shalom nutwo mba ndonse ndatutanga kugira ngo twubake urugwaruka kuko ariko novuga ngo iki kazoza na kubu kigihugu cyatwibarutse
mwumenya ko mu ikambi ya Mahama hari abanyeshuri 1208 bafise uburenganzira bwo kwiga muri kaminuza muri abo 191 bakaba muri kino gihe bariko bariga mu makaminuza atandukanye ya hano mu gihugu cy'u Rwanda Desire Hatungimana Rubavu ijwi rya Amerika
urakoze cyane Desire Hatungimana tubutse ko radio ijwi rya Amerika site ya internet ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com kuri Facebook turiho ni radio yacu amashirahamwe atanu adaharanira ibyicaro vya politike mu Burundi yarahagaritswe burundu ico cemezo cafashwe n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu no gukundisha igihugu ayo mashirahamwe ni APRODH iyobowe na Pierre Claver Mbonimpa Force iyobowe na Vital Nshimirimana Fokoder iyobowe na Pacific Ninahazwe RCP na Akate Burundi iyobowe na Armel Niyongere ubutegetsi burega ayo mashirahamwe ubutegetsi bw'Ubujumbura burega amashirahamwe kudakora akazi yarashinzwe ahubwo akabashishikajwe no kucafuza igihugu mu makungu no gutandukanya abarundi mu kiganiro n'ijwi rya Amerika mugenzi wacu Edi Gwema yavuganye na Armel Niyongere ayobora ishirahamwe Akate Burundi rimwe muri aya mashirahamwe yahagaritswe Burundi
murazi kuvaho hatanguriye kwiyamiriza ikirego cha gatatu cha Petero Nkurunziza byarabonetse neza yuko leta y'u Burundi yashatse kwiruka inyuma yabo bose batari ko baremera ico kirimo cya gatatu hama iraheza iraburabuza yaba abo mashirahamwe yigenga ivuga iti abo mashirahamwe yigenga bari kice inyuma y'ibyo bemerewe bajya guhungabanya umutekano w'abanyagihugu bajya gukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi ibyo rero byari ibyo leta y'u Burundi yari kiritwaza kugira ihungabanye ayo mashirahamwe kuko bazi neza yuko ayo mashirahamwe atari kwemera na gato yuko abantu babandanya bahohotega ubuzima abantu babandanya bapfungwa badakurikije amategeko hama ngo banume ntibabishyire mu maraporo kanatsinda ayo mashirahamwe yaragiye imbere kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza mu gutegura imyiyerekano ihuye n'amategeko kuko twarabisabye turabimenyesha nk'uko amategeko abisaba hama mu nyuma leta y'u Burundi ica ikoresha ingufu zirengeye mu kuhagarika mu kwica abariko bariyamiriza ikiringo giteye kubiri n'amategeko giteye kubiri n'ibwirizwa shingiro ikiringo giteye kubiri n'amasezerano y'Arusha aho rero niho baca bitwaza yuko twahungabanije umutekano kuko bagiye kurasa abantu bariko bariyamiriza imyiyamamazo mu mutekano bashyize amaboko hejuru niho rero mu nyuma twaciye dufata ingingo yuko tugiye kwerekana neza ayo mabi ariko akorerwa abanyagihugu aho leta yariko irahungabanya umutekano w'abanyagihugu igapfunga bo bose bariko biyamiriza ico kiringo giteye kubiri n'amategeko hama mu nyuma bikavamwo gutwiruka inyuma kuduhungabanya kwerekana neza yuko twarenza amategeko mugabo twebwe twagumye dukora twisunze amategeko atugenga
ariko bwana niyongere ibyo mukora nibyo leta yita ko mucafuza izina ry'u Burundi
leta ishaka ko tubona yuko abanyagihugu bariko baricwa n'ibyo bikuru by'iperereza hama tukanuma leta ishaka yuko ayo mashirahamwe turimwo akora nk'ajya mashirahamwe ashigikiye leta mu kunuma ibyo byose biriko birakogwa ayo mabi yose ayo mahano abanyagihugu bariko barabona mu guhohotera kiremwa muntu hama tubinume mu kwerekana neza yuko hari abantu bahagarikwa badakurikije amategeko bagahagarikwa no guharuka rw'imbonerakure kuri kumwe n'inzego za leta hama y'amashyirahamwe akanuma kugira amakungu nami biriko biraba twebwe rero muri ayo mashyirahamwe turi mu mashyirahamwe yigenga ariko adashobora kwemera gusasira indava ubwicanyi cyane ube gito kuri karabukora wese twebwe nituhengeshanya gukurikirana niyo ari umukuru w'igihugu ariko atanga itegeko ryo kwicanya igihugu bizotuma tureka kumuvuga ngo tumushengeze mu butungane twebwe twariyemeje guhagararira agateka kazi na muntu kandi tugakurikirana umuntu wese icyo azoba ari cyose
reka dufate na Claude mwiriwe neza
ikibazo twari dufite twari tuvuga tuti iyo leta nta kindi iri kirarondera abanyagihugu kuko uraze abo mashyirahamwe bafuse bavuga ngo barafuse urana nk'ujya mutama mbonima urana bafata umuntu akaba yirutse akamutabariza ariko ubu unya muri aya makarite yacu n'izi za Kamenge unya zafatiri baguhagarika kumuranga izuba rizo ya mashyirahamwe ubu ntafite ntaronka n'ahavugira nayo bavuze ngo barazanye nayashyigikiye nya leta nyine ama nka cambazo wa mutumine icyo bagiye gukora nuko abanyagi gutegura batuvuga icyo badodufasha yuko baratuvuye nuko n'abatoce batuvuye inyuma nico kibazo nari mfise nta ndabatera n'intege ndababwira ati nimukomere nta amashyirahamwe n'abanyagihugu si leta iyo leta nari hari ntabwo twebwe abanyagihugu turiko turayemera murakoze
kwereka dufate na hari kera mwiriwe neza
yeni intererano novuga nterera ku ngingo yafashe na leta yo gufuta yari amashyirahamwe nkavuga nti aho biriya ngingo yari yarateye ibyo kwinyotero yo rwose kuko ari amashyirahamwe ugiye kubiraba imvururu zose zabaye mu gihugu tugiye kuraba byari bivuye ku bakoroni batishijemo ayo mashyirahamwe rero abo bakoroni mu bitari bike bagiye bakora twabonye ko atari byiza kuva Uburundi bubayeho mu byo bazanye n'ibice twavuga yuko byagiriye akamaro igihugu ari nabyo byinshi biriko bituma dusibisa cyangwa tugira ingorano no munsi turiko turabona yuko bimwe muri byo batuzaniye turiko tubisimbuka twavuga nka kiriya kintu cya
sentare mpuzamakungu mpanabyaha
rero iriya turamaze kuyisezerera byumvikana byinshi mu by'abakoloni turiko tubisezerera nicyo gituma ariko tuvuga tuti na leta yari yaradukeneye ku buryo ibi bintu by'abakoloni bari barateganiwe ngo na masosiyete sivire yabo bagafundafunda bagaca bashyiramo abantu babo maze bakabadigita bakababwira ibyo bavuga badakise ku rubuga ngo babadusubiza mu gihugu aho wasanga babaza n'abo baba bateguye bakababwira n'ibyo bavuga ibyo biramaze kugaragara kenshi aho ndetse usanga bariko bakora mu kigero na ryari barafashe kumutakura ibyo rero iyo ntambwe turayikenguruka rwose
turaba abatije ati mugiye gukora iki twebwe nk'abasanzwe bisunga amategeko tugiye kwitura amasentare kugira twerekane neza yuko ibyo leta y'u Burundi bikirakora ku mashyirahamwe ibyo leta y'u Burundi bikirakora ku baharanira gato y'akazi na muntu zerekana neza yuko leta y'u Burundi ishaka gushyira imbere ukudahana ishaka kwirukana no gutuza abo bose bariko baraba ijisho ry'abanyagihugu abo bose bariko barafasha abanyagihugu basigaye baba mu bwoba basigaye bicwa n'ibikoko byo mu ishyamba hama twitware muri ayo masentare yo hanze kuko amasentare y'u Burundi yo muri aziya uko atigenga harimo abacamanza batigenga bakorera leta bakorera umugambi uri ku butegetsi hama mu nyuma icyo tugiye gukora kandi twemereye abanyagihugu n'ukubandanya urugamba twiyemeje rwo kurwanya ukudahana. Tugasaba umurundi wese ahari nongera amazi gushimira yaba barundi bari mu bahanya gato y'akazi na muntu, yaba barundi atamugambe begamiye, yaba barundi bari mu migambwe cyangwa ari mu nzego za leta, babandanya baduha amakuru ku bwicanyi buri kubura mu Burundi. Abo turabashimiye kuko bariko barafasha kurwanya kudahana mu Burundi. Natwe icyo twiyemeje ni ukubandanya urwo rugamba kugira abo bose bariko baravugwa muri ayo madosiye baze bahanwe n'amasenari yigenga. Ibyo rero twebwe ntidushinokora, ahubwo biduha inguvu yuko ibyo turiko turakora leta igira ubwoba kandi ibona yuko turi intambamyi bishobora gutuma ahubwo bituma bamwe bamwe bacacuba bagaheba bagahagarika guhohotera kiremwamuntu. Ariko twebwe tuzobandanya dukora ibikorwa twiyemeje kandi dufasha abanyagihugu nk'uko twana. Hama ikibazo cyabajije uwagira gatatu yitwa
Harikera
avuga ati amashyirahamwe akorera abakoloni aciyo ngingo yari yaratebye. Nca numva yuko n'icyumviro ciwe kibure nta numwe arabura kuvuga urimo rutanguye, kibure nta ngorane aragira, nta mubanyi canke nta nshuti irahohoterwa ubuzima, ariko yoreka gutambira ku mivyimba kuko abantu benshi barabuze. Hatwe dusanzwe turabashingwa amanza n'imiryango yabuze, twirirwa turiturwa n'abantu benshi bava i Bujumbura bahunze bari mu bihugu bibanyi by'u Burundi bari mu bihugu vya kure. Narekero gutamba ku mivyimba ko atagatozi kari mu Burundi, atabwicanyi, atahohoterwa rya kiremwamuntu ririho, yuko amashirahamwe ariko arabivuga ari amashirahamwe ariko akorera abazungu canke abandi. Ibyo nibaza yuko agira Imana ko atamuntu arabura, agira Imana ko atamuntu wiwe arahohoterwa kiremwamuntu. Mugabe ibyo yoreka kuko twebwe ntidukorera ku bihuha, dukorera ku bintu byamaze kwerekana neza yuko ibyo bintu byabaye karatsinda. Nta n'umwe arahagarikirwa mu byo akora ngo bavuge bati yatanze amaraporo y'ibinyoma.
Bwana Armel, ikindi Harikera yavuze yagize ati imitego myinshi y'abakoloni baragenda bayisimbuka, avugamo ibijyanye n'uko Uburundi bwasezeye muri iriya sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Wowe ubwawe hari imiryango uhagarariye mwagejeje ibirego byanyu muri iyo sentare, ese kuba Uburundi bwaravuye muri CPI bivuze iki ku birego byanyu mwari mwatanze?
Nibaza yuko hari kera atazi ingene iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha ikora, mugabo kuvayo mu gihe amatohoza y'intandamarara yamaze gutangura, leta irafise uburenganzira, igihugu cyose cyatinye amasezerano y'i Roma kirafise uburenganzira bwo gufata ingingo yo kuvayo. Ariko ntibibuza umushyikiriza manza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha kubandanya amatohoza yatangujwe. Urumva ubu rero hari imiryango irenga ijana cumi imaze kwitura sentare mpuzamakungu mpanabyaha duhagarariye, hariyo n'iyindi miryango yaduhaye amadosiye yabo tugira dutange mu minsi iza, dutange muri iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Urumva ibyo byose ni ukwerekana yuko ihohoterwa rya kiremwamuntu, ubwicanyi ndengerabutungane, ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwabaye mu Burundi kandi butegerezwa guhanwa n'amasenari yigenga. Aho rero nibaze ngo n'abakoloni bariko barashyigikira iyo sentare, iyo sentare uravye n'abashyize ko igikumu muri ayo masezerano yosanga yohafasanga abanyafurika ari bari benshi. Urumva rero mu gihe uwakoze amabi hageze ko akurikiranwa agaca avuga ati jewe ndabivuyemo, nibaza yuko ari ukutamenya, ari ukutamenya ingene iyo sentare ikora, ari ukutamenya ingene amasentare mpuzamakungu akora. Kuko n'igihugu kitashyize ko umukumu kuri ayo masezerano, nacyo nyine mu gihe gihungabanya agateye akazi na muntu, mu gihe gikora ubwicanyi bw'agahomerabunwa, nabwo nyine iyo sentare irashobora gukurikirana abo babikoze biciye mu gisata cya ONU. urumva rero nibaza yuko imbere yuko uza barafata ingingo nk'izo bubanza gusoma bakabanza kwiyumvira bakaraba neza yuko hari ico biza kubafasha.
Ndabashimiye mwese mwaduteze amatwi mu biganiro n'amakuru yo kuri ino saha. Mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka ni naho duheraje ibiganiro byo kuri ino saha. Mubandanye mwumviriza radio Ijwi rya Amerika. Ndashimiye Innocent Kimenyi yafashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Murakoze.